agriculture amakuru mu kirundi
gice sa 12 n'iminota 15 muri zadio indundi culture ndabahe mwiriwe ncuti bagenze mu mwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Ishirahamwe Arshoto gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ririyamiriza ikubagugwa ryarayirigiriwe umumenyesha makuru mugenzi wacu wiri kwizera korera Radio Bonesha FM aho yahohotewe arimo ibikorwa byiwe bya misi yose muri kaminuza y'u Burundi inama y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense yoyo yibutsa ko abamenyesha makuru abwirizwa koroherezwa baho barangurira umwuga ivyo bikaba iyo nama yashikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri bamwe mu banyagihugu muri zone Gatumba ni muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura batewe n'imyuzure yabatewe impungenge n'ubukende bwa na yaboneka atari meza muri zone yeri kwica kibazo bagishikirije ishiramwe jeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba Regidezo memeye ku munsi wa kabiri ni inkuru y'amagara y'abantu inkuru tuzakubasubiriramwo tuzakubaganira kubijanye n'indwara y'ibimeme amakuru saya gusa n'amakuru agari mwa bw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Intwari yo done niyo nzigamije ngenda yabashikirize mu kanya n'inkuru imwe imikwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mu meje kuvyumva mu nyo nkuru nkuru kwishiramwe arishoto gishinja kugwanya ihoterwa rya kiremwa muntu ririyamiriza ko bagugwa ryaraye rigira umumenyesha makuru mugenzi wacu wiri kwizera akore Radio Bonesha FM aho yahohotewe ari mu bikorwa byiwe bya misi yose muri kaminuza y'u Burundi umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu muri iryo shirahamwe Vianne Ndayisaba abona ko ivyo bitosekaza ubwingege bwo kumenyesha makuru no gusimbataza intwaro rusange asaba abakoze ico caha ko bogikurikiranwa ko bagahanwa n'ubutungane kugira ngo ivyo ntibi andanye muri kino gihe himirije amatora kuri kira Vianne Ndayisaba
turateye ivyatsi iryohoterwa ryarekorewe kiremwa muntu umenyesha makuru wiri kwizera kuko ni kimenyetso kidasanzwe kibi kandi ni kimenyetso byukuri bihonyanga agateka kazi na muntu arico to irababajwe n'inyifato y'abanyeshuri bakaminuza y'u Burundi abantu twita incabwenge z'u Burundi za kazoza aho bafuta umenyesha makuru ari ku mwuga wiwe bakamujana mu biro bakoreramwo bakamohotera bakamwandikisha ibintu by'agacamutwe bakamusinyisha ibintu ku nguvu turabazo cyane n'ibyo bibaye kuko abantu biga kaminuza n'abantu tuba tuvuga ati nibwo cyitegerezo cy'u Burundi abategetsi abatwara igihugu bakazoza na ku byo birababaje cyane kubana uno munsi dufise ubwaruka nk'uru ruhotera abantu twiyumvira nk'abantu nkabo nibashingwa amabanga bazotwara gute cyo gituma ubundi bwacu bwifise ingorane ukeneye kwigishwa turiyamirije rero iryo hoterwa kandi turasavye inzego z'igihugu kumukingira kandi ibintu byose bamusinyishije bifutwe koze turasavye uko bahagarikwa bafatwa n'ubutungane bacibwe urubanza rubabere kuko bakoze ikintu cyerekana isura mbi y'u Burundi byateye akazi na muntu nyamwanya uca duhimbaza umunsi mukuru wahaniwe bwingi bw'amenyesha makuru kandi nyamwanya turi mu gihe cy'amatora icabizane isura mbi k'amenyesha makuru bwingi bw'amenyesha makuru n'uburenganzira bateye akazi na mutu bahirijwe turasavye kubahanwa hisunga amategeko kandi ibintu byo kuba kuri amenyesha makuru bihagarare
Vianne Ndayisaba ko muza mikogwa ku rwego rw'igihugu mwishirahamwe gishinze kugwa nyotegwa rya kiremwa muntu arshoto ariko rero naho ubuyobozi bwa Radio Bonesha FM nabwo bwasavye ko abo bakoze ico cabo menyekana abamenyesha makuru nabo bakubahizwa mu mwuga wabo inama y'igihugu ijeje kugenzura imenyesha makuru mu Burundi sense gushika ubu ivuga ko itaramenyeshwa ivyo mu menyesha makuru mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri uyirongoye yibukije ko abamenyesha makuru abwirizwa koroherezwa aho barangurira umwuga Esperance Ndayizeye ashikiriza ko muri rusangi ubwingenge bwo kumenyesha makuru bwubahiriye jwe anemeza ko umutekano wabo kingiwe
ndugeze tumenye ko ari umenyesha makuru muri Radio Bonesha yagize ikibazo twebwe twarabonye kugungu mbuga ngurukana bumenyi ibintu byandikwa murazi kwaca ibintu byinshi nitugeze tumenya iyo nkuru iyariyo ariko gusuje twaca tuvuga cyo vuga duti rero ko tutaramenya gushika kuri isa mbega habaye iki muri kaminuza y'u Burundi nabyo tuzi gushika kuri isa tukavuga duti rero reka tubandanye dukurikirana hafi iyo dosiye gira tumenye ibyabaye by'ukuri hanyuma kugira ngo tumenye umenyesha makuru mbega yashikiwe n'ibiki turazi neza yuko umenyesha makuru afite ubwigenge kumenyesha makuru ujahari akayarondera kandi akayashikiriza turazi kandi yuko ubwigenge bwiwe bugarukiraho ubwigenge bw'abandi butangurira ashije gituma cyo tuvuga duti umwe wese amenye ahagarukiriza kugira ngo inkuru itegeze kubana yazitangwa neza atawu urenganijwe atawumva yuko ahote
none umumenyesha makuru ahiyerekanye umwidondoro wiwe ndavuga nk'ikarati muranga ndangamwuga aho niba bikwiye ko ahakorera yokorohere
umumenyesha makuru turazi neza yuko nivyo ikarata inagomuga ko kumenyesha makuru ni karanga muntu umumenyesha makuru makuru ariko iyo nikwiye harakwiye kandi n'ibindi bijanye n'umwuga bijanye no kubahiriza amategeko y'umwuga n'amategeko agenga igihugu ivyo byose bimaze kuja hamwe umenyesha makuru nta kibazo zogera cyo kurondera makuru
Esperance ndayizeye akaba arongoye inama y'igihugu ijeje kugenzura imenyesha makuru mu Burundi sense akaba yari kwishura kandi no kubazo vya mugenzi wacu Norisindo w'Imana bamwe mu banyagihugu muri zone Gatumba muri komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura batewe n'imyuzure baratewe impungenge n'ubukene bw'amazi aho bavuga ko nayaboneka atari meza mu gihe hari n'abanywa amazi y'imvura bafise amakenga ko bashobora kurwara indwara ziva kwisukurike bagasaba kuronswa amazi meza mu buyobozi bwa zone Gatumba baremeza ko ico kibazo bakizi baka vuga ko bamaze kugishikiriza ishiramwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba hejidezo muri zone Gatumba hakutiye umugenzi wacu ari senda yizeye
abanyagihugu bavuga ko bafise ubukene bw'amazi ndetse ko niyo bishitse bakayaronka azari mabi
ahaturi amazi yo kunywa biratugora yaronka twacha tugira na duteranye nari ngaho cabingorane cabituma tubaho nabi
je uko nibaza ya matiyo mbere njoba yaruzuye mu intunzu mu cyafi ndani aya matiyo buja amazi aza mwaya matiyo azari mabi
Mwa yamaza amaze kuza emisi ati hezo mva kaza amaze kujamwe ubucafu bazango baza kimeze nko kabone nyitwa ratoranka buri munsi buri munsi bagashikiza ko kugira baronka amazi meza bayagura mu kajaga canke bakikora ku mazi y'imvura
amazi kuyagura cyatuma warose twa duhera urayatuma mu kajaga ibido ni noti yeho canke imvura yaguye tukareka tugaca tubona kuronka ayo mazi
aha amazi kiruronka amazi ngora kuba imvura igwaho patika hahe amazi akoro erekewe niyo ninywe amazi akoro kapfuye ari yahecu
abanyagihugu bagatinya ko bashobora kwandura indwara ziva ku isukurike
buri kizi bishobora kutuzanira n'ibya bindi tuca tugwara korera yo kuronga amazi make
bagasaba kuronswa amazi meza nayo yaboneka bakayashiramwe umuti
bakora muri regidezo bakaraba zo baraturungikira amazi kubwishi
bisinzi rero yuko bayashiramwe umuti ibyo kazira indani zigapfa
ubuyobozi bwa zone Gatumba buremeza ico kibazo Jean Muyoboke akavuga ko yamaze no kubiganira n'ubuyobozi bw'ishirahamwe Regidezo
mu zone Gatumba turakenya amazi ya Regidezo cyane benshi bayakura mu kajaga barakivuganye barakibwiye basanzwe abakozi ba Regidezo basanzwe bakorera nga na deje wa Regidezo General kimubwiye bonke nyinshi ko bazotugendera mugabo nibuja mu ngira
Amakuru ava ngaho mu Gatumba avuga ko ahari amarobine ya Regidezo muri ico gice amazi aza n'imiburiburi haheze iminsi itatu naho nyene akaza amasaha yo mu ijoro abakoresha uburyo bwo kuvomesha bakariha amafaranga igihumbi ku ibido y'amaritiro 20
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabananya ku isaha 12 n'iminota 24 ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitabahoze ku rugamba bavuga ko mu mwaka w'2024 mu mwaka w'2025 bwarangwa ibikorwa ku bice 97% mu kiganiro umushikiranganje y'abamenshi amakuru kuri uwa kabiri Aletribert Mutabazi ari kavuga ko imwe mu ntambamye ubwo bushikiranganje bwagize ari itangwa ry'amasoko ku bifasha igisirikare ateba gutangwa ariko iyo umushikiranganje amenyesha ko igisirikare cy'u Burundi kizobana gifasha ku rukana amahoro haba mu karere no kwisi kurikira umushikiranganje Aletribert Mutabazi
Ubushikiranganje bwo kwivura amazi no kwitabaze ku rugamba burashimishwa n'ibyaranguwe kuko bishika ku bice 97% muri kino gice cya gatatu cy'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 naho hari intambamyi zagiye ziribonekeza atuvuga ahanini nk'abagwiza tunga bamwe bamwe tuba twaraguze ko ibikoresho ariko bagateba kubidushikiriza hamwe rero no guteba mu itangwa ry'amasoko no gusohora amafaranga mu byo dutegekanya gukora mu gice gisigaye cy'uno mwaka w'ikoresho ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 tuzokwihatira gushyira mu ngiro imigambi yateguwe kuzorangurwa muri uno mwaka twisunze ya ntumbero y'uko ibikorwa bitegerezwa guhura n'uburyo bwabitegekanirijwe tuzobambanya kandi guterera zidahengeshanya mu buryo bwose mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu hamwe no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano haba ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Ubuseruko haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afurika eka mbere no ku rwego mpuzamakungu ONU.
Alet Ribere Mutabazi kwa umushikiranganje ukwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu gisata cy'ubworozi bimwe mu bituma inkwavu zihona mu mayororero mu Burundi harimo cyane cyane kibazo cy'amacugane kubera aborozi bareka izisangiye amaraso zikavyarana hagati yazo ivyo nibishikirizwa n'ubuyobozi bujejwe iby'amagara y'ibitungwa umushikiranganje bujejwe ubworozi Desire Ntakirutimana avuga ko kandi ubworozi bw'inkwavu hari naho butegwa n'indwara bivanye n'ukuntu bugaburirwa hamwe n'ukuntu ibiraro bubamwo byubatse Ntakirutimana nako agamagara aborozi b'inkwavu kuhagabira kugira ngo inkwavu zino mu byashizwe imbere na leta ntizihave zitegwa n'indwara fishikuri no nkuru na mugenzi wacu Udironkeje Imana
agakwavu igitungwa kiri mu byashizwe imbere mu bworozi na leta y'u Burundi naho ico gitungwa cijukiwe n'abatari bake hari abatagakurikirana neza mu bijanye n'irondoka cyane cyane bigatuma hibonekeza imfuko bwinshi bwazo nkuko Desire Ntakirutimana umuhinga mu magara y'ibitungwa akaba n'umuyobozi ajejwe iby'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe arimo ubworoza bisigura
mu gihe igitungwa usanze zihuza amaraso zigiye zirimanya zangwara zari zinyegeje zica ziyarura no guhona bikabaho benshi usanga yifite isuku rimwe ugasanga nta kontrola arabe tindege yisuguru yanjye harageze ko ndayikuraho nzane nshasha uru rukwavu cyose ngaha mbega ntibwira kwimye umukobwa wago cyanke mu byara wago ugasanga rero ikibazo cy'amacugane burya nacyo ni kiri mu bibazo tuma inkwavu zitibira
ikindi gituma inkwavu zihona uwo muhinga avuga kandi bifungurwa bitabereye kuri ico gitungwa
ugasanga umuntu akabiza ibyari byo byose yabatse amapfoka byari z'amavuka azi bisanzwe tari nabyiza
naho urukwava tagike na kimwe mu Burundi rutobamwo Desire Ntakirutimana avuga ko ikiraro cyago naciyo cyubatswe atabaye kuba amagabo gishobora gutuma naco nyene zihona
ngene utitegurire icari urazi ko urukwavuga ariko rubyara ukagereza kwimungura kuragira icari rugatoragura itwatsi tukegeranya imbere ko rubyara hama rukongereza ko bwabwo yabwaha no kuvuga wewe wakororeye ahantu zokura bica bisaba ko wewe nyene abari we utegereza kuzitegurira aho zizobyarira
uwo muhinga mu magara y'ibitungwa amagarira aborozi b'inkwavu kuzikurikirana ku munsi cyane cyane kwita isuku hamwe no kuraba ko butabyarana kandi busangiye amaraso
si byiza ko urukwavu rwororerwa ahantu hari umuyaga mwinshi si byiza ko izuba rirashye umwanya wose rirasira ku idunda ugasanga umuntu yubatse kutariko inkwavu zibayeho mu buryo butari bwiza zitegerezwa gucusaga zipfa umuntu ategerezwa kuraba akagabira neza inkwavu akirinda kuziha ibintu bikanye ibintu biri kwifira kenshi iyo urukwavu rugwaye abantu kenshi biyumvira imigera imbere yuko biyumvira ingene urukwavu rubaye ubuhinga wa mbere korora neza urukwavu n'umenye ati mbega ndakororeye heza mbega ndakororeye neza mbega ndagufashe neza
leta y'u Burundi ivuga ko ifise umugambi munini ku bworozi bw'inkwavu ayikaba yaranasize miliyaridi zitatu mu mafaranga y'amarundi mu yaragenewe gukoreshwa n'igihugu mu mwaka w'2023 ushyira 2024 yaragenewe gushyiraho ikigo cyo kugwirizwamo inkwavu
Udironkeje Imana urakenuye muri ico gisata nyene cy'ubworozi ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu kijeje guteza imbere ubworozi bw'amafi buvuga bwoko mu mbono kazoza y'2024 gicifashe n'2066 igihugu giteye imbere gutegekanya kugwiza amahinguriro y'ibifungurwa nyuma yaho hari aborozi b'amafi berekanye ko ibifungurwa by'amafi byazimvye uburongo ico kigo Jamalima Nirambona abona ko ibiciro ireta iheruka gushinga ko byo kubayizwa kuko byo tuma umwimbo w'amafi wiyongera n'inkuru ya mugenzi wacu Olivier Kwizera
nta gitungwa na kimwe cimbuka kitagaburiwe nka kujya ku mwana utamugaburiye
uyu ni urongo ikigo kijeje guteza imbere ubworozi bw'amafi ashikiriza ko igitungwa cyose gikenera ibifungurwa Jean Marie Manirambo nagaruka ku mafi nayo agaburirwa ibinyantete n'ibindi bifungurwa biri mu bwoko bwa sanganyangaburo
mafi aragaburirwa ibinyantete ibitwirimira ibigori isoja ibiyoba najya maraso ava ku bitungwa aribyo bita kirembe nifite turazigaburira gatatu ku munsi turazigaburira mu masaha yo mu gitondo akazuba gatanguye kwaka tugasubira hagati ku munsi hanyuma tukaziha n'ibindi tiza kurarira ifi zijya ibice bitanu by'ibiro zifise ku munsi
Jean Marie Manirambo nasigura ko imbere ya byose bisaba kubitegura neza
tubanza rero kubitegura ibyo binyantete tukavyoza bisaba ko tuba twabihuye hanyuma tukagira ifu iyo soja rero tubanza kuzikaranga kugira dukuremwo no kwita kari mpubumara gotuma kugira ifi ishobora kuzifungura neza.
Ku borozi bavuga ko ibifungurwa by'amafi byazimbye. Jean Marie Manirambo navuga ko icyo kibazo gihambaye, ariko akamenyesha ko icyo kogwa ari uko ibiciro biheruka gushingwa na leta byo kubahirizwa
umugambi wo korora amafi ibice 60 kwijana bijya mu bifungurwa. Nutazifunguriye neza izitovyibuha nizizokura ni hamuzokwimbura amaho. Rero ikibazo cy'ibiciro leta y'u Burundi iherutse gusohora ibiciro bishasha, nibaza ko igisigaye ari ukubikurikiza abacuruzi matwa sumira byaragabanutse.
Mu mbona kazoze ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere, ikigo cy'igihugu kije guteza imbere ubworozi bw'amafi gitegekanya kugwiza amahinguriro y'ibifungu gushika ubu imigwi y'aborozi b'amafi igera kuri 92.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Inkuru ya magara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri, inkuru twashimye kugaruka ko no musiza kubaganira ku bijanye n'indwara ijanye n'ibimeme. Muganga Jean Berkimas Ntihebuwayo yanonoza indwara zo kurukoba, aratubwira bimwe mu bituma umuntu ashobora kwandura iyo ndwara hamwe n'inyifata ibere kugira ngo umuntu yirinde iyo ndwara. Inkuru ya magara y'abantu tukaba twayiteguriwe na mugenzi wacu Jean Dudie Nahimana.
Hari isano riri hagati y'ibimeme n'ibimomoto, nubwo ibihimba bifatwa atari bimwe. Muganga Jean Berkimas Ntihebuwayo yerekana ko nubwo imiti vura iyo ndwara ari imwe, ibipimo by'abaganga ari byo bishobora kwerekana neza umugero wariwo.
Ibimomoto tuvuga ko ari amatenye de prechever kubera ko byafashe mu mutwe, mugabo maguru cyo tuvuga le tenye de pied kubera byafatiye ku maguru. Giye nko mu kwaha canke umuntu duca bico ca twita sa intertrigo enginari ari ngaha mu imerero ry'amaguru canke intertrigo asuma mere kuri bafisa amabere manini nya usanga hatose afata amazina bivanye n'igice cy'umubiri.
Nkuko bibandanye bishikirizwa na muganga yanone sindwara zo kurukoba Jean Berkimas Ntihebuwayo, yerekana ko hari zimwe mu nyifato zishobora gutuma umuntu yandura iyo ndwara y'ibimeme.
Pisine canke y'amasona tujamwo sabdo sporo nibiki ahantu no kuvuga harace nk'umuntu agwaye ivyo bimeme, iyo mikrobe arayistika ngaho kandi irahaba igihe kirekire.
Gutizanya impuzu biri mu bituma uwo mugera wandukira, ahari naho muganga Ntihebuwayo asigura ko amazina aheza agahinduka bivanye n'igihimba cy'umubiri cyafashwe.
Uzo gutizanya impuzu navyo nyene urashobora kwandura uyu mikrobe wa champignon utera ibimeme kundi mubiri bifata irindi zina, navuze mu mutwe abana baravyandutsanya, hari ivyo bita urubandu ku mubiri ico twita mu gifaransa tiriasis virusicolo.
Hari rero inyifata ibereye muganga yanonose indwara zo kurukoba abona ko abantu bokwitwararika kugira bikwingire iyo ndwara y'ibimeme. Mu gihe umuntu atitwaye neza iyo ndwara y'ibimeme irashobora gutuma haduka n'ubundi bwoko bw'imigera.
Ingorane ikomeye cane ni ingorane yuko iruhande y'uwo mikrobe iyo champignon nyo itera izo meme hashobora kwiyongera ko yindi mikrobe ico twita amabakteri cyane cyane ama staphylococke cyane yindi ayandi ma mikrobe yama bakteri acatera izindi ngwara cyane cyane iyahe ari ngwara twita erysipel.
Muganga Jean Berkimas Ntihebuwayo aranagabisha ko iyo ndwara ishobora gutuma umuntu atakaza bimwe mu bihimba by'umubiri, abasanzwe bafise izindi ndwara bagaheza bakabangamirwa kurusha abandi.
Inzara nazo zishobora gushikirwa, hanyuma usanga inzara itaravungaguritse cyangwa urwara rukapfayo rwose burundu.
Muganga Ntihebuwayo ahamagarira abantu kwitura abaganga bakabavanura n'ingeso yo kwivura, kuko uburyo bubereye bwo kuvura ibimeme ari umuganga wenyine ashobora kumenya ubwoko bw'umugera n'umutubereye.
Jean Dieu Nahimana tugukenguruke kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu wari waduteguriye. Ni no kuri iyo nkuru nyine turangije kwa makuru yacu ku isaha 12:36. Nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza, nkengurukire bagenzanje mwese icyo yatereye kugira aya makuru aboneke, nkengurukire kandi na Kofi Olivier Ben Ntwari mfashije mu ngabwe y'ivyuma Tudone niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuze kwandanya mugira umugoro wa mwiza aho muherereye, murakoze.